amakenga yo dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwobahagarika
uwo mugabo atashimye ku mwidondoro y'umenyekana cyo kimwe n'umutumba aturuka ko abakunkengera z'ishamba kimeza rya kibirari maze imyaka itari mike yarivugwamwe abantu bitwaje birwanisho mu mpera z'ukwezi kwa munani abitwaje birwanisho barishe umukuru rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mabayi kuva ico gihe abategetsi baciye bafata ingingo yo guhimiriza abanyagihugu gutangura irondo mu ijoro yemeza ko we n'abandi bakuru b'imiryango n'abasore barari irondo yamara afite ubwoba akumuso umwe abo bitwaje birwanisho bashobora kubiraramwo
amakenga yo dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwobahagarika international yoba hano mu gihugu urebye nayo tuyakorera ibintu bosanga byayangaye nta kintu na kimwe twoshobora gukiza
asaba ko nimiburi ahantu hose hari abanyagihugu bakizura hoshirwa abajejwe umutekano bashobora gutabara baramutse batewe
boza kumarondo baraduha abapolisi nka babiri babiri batatu tujana dushobora kwibuna umwase iyo duteramo uwo mwanya
ayo makenga asangiye n'abandi bagabo nabo nyine batashimye ku mwidondoro wabo menyekana baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu bigwati bindi by'imabayi
turuko nta bajejwe umutekano nta gipolisi na gisirikare turi kumwe ku marondo hejuru ku ijambo nge ndabona ko umwanya n'umwanya twohura n'ikibazo
ikibazo nicyo cy'abanyagihugu baja ku ishamba bonyine gukora amarondo ku ishamba ku kibira kandi ariho umwasaba wa polisi batemera kutujana
nabo nyene basaba ko bajeje umutekano banyanyagizwa akorerwa irondo hose
urazi ko no mu kirundi baca mugani ngo urugo rutagira umugabo uwariwe wese araza akarukengera
aya marondo yatanguye nyuma yaho umushikanganji wa mbere Gervain Ndirakobuca avuka muri komine Bukinanyana ihantu rwibe na Mabayi akoreye urugendo muri iyo komine hari mu mpera z'ukwa munani aho yagabisha ku ngaruka zo kwibonekeza
ni ukuvuga yuko Mabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya nibona tujya kuviruziza muri nze mubona abasirikare bariko barakorera mukabo ni nkofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze
mu gihe abategetsi b'abarundi bemeza ko barwanyi bari mu kibira bari mu rwego barwanyi b'abanyarwanda njako bucaya basavye ko niba afite ibyo basaba boja kwironderera mu gihugu cabo
ibyo barondera bagenda barondera muri cyo gihugu bariyonderamwo ninde abajya bazikura mu cyo gihugu bazirondera muri cyo gihugu bafite izigaro kwaronderayo ntacyo twebwe bari ko badufasha mu gihugu cyacu ibyo hanyine kwa byose bikuru mu cyo gihugu cyabo nibaze kudukwegera karambaraye
kaheme bizoza buramatari wa Cibitoke yabwiye ijwi rya Amerika muri uku kwezi kw'icyenda ko abanyagihugu icyo basabwa ari ugutabaza gusa no kubera ijisho inzego z'umutekano
icyo dusa ni uko ahubwo batonde ubuzima babandanye babandanye umuntu wese abonye ibyo biketse ababonye n'abadandaza ku nabazanye amafu menshi bakanabazanye imfungwa nyinshi bashidamugo ugaca mu bitero akazibura umudandaza wa Madrid ya Dijani
abandi banyagihugu nabo nyene batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana ariko bemeza ko aya marondo yatumye ibitero bigabanuka
ntago turumva abandi bantu basubiye kugaburuka guhungabanya umutekano muri ikomine ya Mabayi
nta nakanyange ndaturumva ego ko abanyagihugu babikora barabahashije benshi bari mu mpimba nisho gituma rero n'uwasigaye aca atinya aca avuga ati nakaragiye mu mpimba n'akabara mutwaye
ubu nisaba uharagahengwe
ubu nta bintu biriko birinjira mu ishamba cyane biduga kuko inzira zose ziradzibiye n'abene gihugu bagaragaza kubyitamo kugira ngo batange ibyo bintu baba babonye nk'ejo bagashaka bajana mu mpimba urumva abantu bariko baratinya cyane ubu
yamara hari n'izindi ngingo bajejwe intwaro bafashe zituma abantu batijajara nk'uko byahora
nimba uguriye ahantu kuri botike ukagura nimba ufite umuryango ushobora gufungura ibiro bibiri by'ifu nibyo uzogura baca bakwandika usiga nimero ya telefone hamuzo gusubira kugura ibindi ejo baca basanga ariho washoboye kugura nk'ibiro nka 20 n'uwo minsi 2 3 utoyifungura urumva ko badoce bakurengutsa utuvuga iyo yindi aho wagiye urayeshera
inyuma y'igitero cyahitanye ubuserukira imbona ya kuri Mabayi musitanteri w'iyo komine Nikodemu Ndahabonye Imana yaciye akurwa ubutara hariye yarahagaritswe yashirwa mu munyororo cyo kimwe n'izindi ndongozi zo ku nzego z'ibanze zibiri n'imbonera kure zitatu za CNDD-FDD nk'uko urwandiko rumukura ijwi rya Amerika ryabonye rubivuga bagirizwa gukorana n'uwo murwi w'abarwanyi uri mu kibira mu myaka 8 iheze abadandaza abategetsi bo ku nzego z'ibanze n'abamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi barafashwe bikekwa ko icyo caha nyene muri iyo komine kuva mu 2020 perezida yishimiye yaroye ku butegetsi harabaye inama zitari nke zihuza abaserukira inzego z'umutekano n'intwaro ku mpande z'u Burundi n'u Rwanda kubwira abigire hamwe uko imirwi y'abarwanyi iri mu kibira gikomeza kikabanyungwe ku ruhande rw'u Rwanda yotuzwa harabaye guhana abarwanyi bafatiwe ku butaka bwa buri gihugu inyuma y'imyaka 5 ibisirikare bizo bihugu bibanyi byagirizanya kurekera abansi bavyo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.